Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwabonye bucya ne Eugenia Mukankusi basuhuza mbahaye ikaze mwese mu biganiro byacu bya mu gitondo. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Aya makuru turahera muri Afrika. Algeria, Nigeria na Nigeri ejo byasinyanye amasezerano y'ubwumvikane mu kubaka umuyoboro wa gaze wambukiranye ubutayu bwa Sahara. N'umushinga ushobora kuzahuburayi amahirwe yo kubona gaze ituruka ahantu hatandukanye. Fidel Niyongabo akomeza inkuru.
Ivyo bihugu uko ari bitatu vyumvikanye kuri uwo mugambi mu kwezi kwa gatandatu. Arkab yabwiye abamenyesha makuru inyuma y'ibirori byo gutera igikumukuru y'amasezerano ko ivyo bihugu bitatu bizobananya ibiganiro kugira bishike ku mugambi wavyo mu buryo bwihuta bushoboka. Mugambi werekeye uwo muringo utwara umwuka utanga ingufu ufise agaciro k'imiliyaridi 13 z'amadolari ushobora kuzorungikira karere k'Uburaya metero cube miliyaridi 30 ku mwaka. Nguko bitangazwa na televiziyo muri Algeria Ena TV bitegekanijwe ko umuringoti uzofise uburebure bw'ibirometero 4,418 bitegekanijwe kuzotangurira hitwa wari muri Nigeria urangirira hitwa hasi Ramel muri Algeria aho zohura n'indi miringoti isanzwe ihari itwara umwuka mu karere k'Uburaya. Icyumviro cerekewe muri ngoti cashikirijwe haheze imyaka irenga 40 amari ntambwe zo kushira mu bikorwa zikaba zarahagaze. Gusubira kunagura uwo mugambi bije mu gihe gihambaye amuryango w'umwe bw'Uburaya uri kurondera kugabanya urugero rw'umwuka utanga ingufu ugurira mu Burusiya inyuma y'uko ico gihugu giteye Ukraine. Ubumwe bw'Uburaya uriko burondera handi bugurira umwuka utanga ingufu.
Dukomereza aya makuru muri Ethiopia aho Redwan Hussein umujyanama wa ministri w'intebe mu birebana n'umutekano w'igihugu yarayatangaje ko leta yiteguye ibiganiro igihe icyo ari cyo cyose ahariho hose nta n'ikibanje gusabwa n'ingabo z'ishyaka TPLF zirwanya ubutegetsi mu ntara ya Tigreya iherereye majyaruguru ya Ethiopia. Inkuru nayo mugezwaho na Fidel Niyongabo.
Ibyatangajwe na Redwan Hussein bibaye mu gihe hari icyizere ku biganiro bigenewe gutorera inyishu ingwano yihaye inkumbi mu gihugu yadutse mu kwezi kw'11 mu mwaka w'2020. Yabitangaje inyuma y'uko abonanye n'intumwa zidasanzwe zishyira hamwe ONU umuryango w'umwe bw'Uburaya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa gatandatu inyuma y'uko impande zitana mu mitwe zihagaritse ingwano ifashanya abanyagihugu bakeneye mu ntara ya Tigreya yari yazibiwe mu kiringo kirekire yahavuye yiyongera impande zose mu ntambara ziraheza zumvikana kwicarana mu biganiro. Leta ya Ethiopia yarashizeho umugwi w'abantu 9 bajejwe ibiganiro uyobowe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire. Yamara abategetsi b'intara ya Tigreya batangaje ko hari bimwe mu bisabwa byo banza kubahirizwa. Ku munsi wa kabiri perezida wa leta yo mu ntara ya Tigreya Debretsion Gebremichael yatangaje ko iyaba leta ya Ethiopia yari yiteguriye mu by'ukuri ibiganiro vy'amahoro yari kuba yasubiye kubandanya kurangura imigambi ingirakamaro ku banyagihugu mu ntara ya Tigreya. Amakungu yararemereye leta kugira iganire n'abayobozi b'intara ya Tigreya mu ntumbero y'ukuntu ingwano yahitanye abantu 2,000 muri Tigreya no mu ntara bihana imbibeza amahara na Afar yorangira.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi arakomeje. Abategetsi b'Uburusiya, Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo kugenderera ibice bitandukanye by'umugabane wa Afurika aho bashakisha uburyo bashyigikirwa mu ruhande bahagazemo ku bibera muri Ukraine. Nanone Fidel Niyongabo.
Abitekereza ibintu bavuga ko abo bategetsi bariko bahiganira bikomeye igihagararo cyabo kuri uwo mugabane mu buryo bitari byobonekeza kuva mu gihe cy'imishyamirano yari hagati cyahoze cyitwa ubumwe bw'abasoviyet n'ibihugu byo mu burengero bw'isi. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'u Burusiya Sergei Lavrov na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron bariko bagendera ibihugu bitari bike byo muri Afrika muri iyi ndwi. Samantha Power ayoboye ikigo cya Amerika kijejwe iterambere mu makungu USAID yaragendeye Kenya na Somalia mu ndwi iheze. Ambasaderi wa Amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Linda Thomas Greenfield azoja muri Ghana na Uganda mu ndwi iza. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'u Burusiya Sergei Lavrov mu rugendo yagize muri Afrika mu Misiri, Congo Brazzaville, Uganda na Ethiopia yarondeye kwerekana ko ibihugu byo mu burengero bw'isi ari byo byagirizwa iduga ry'ibiciro ry'ibifungurwa ku isi mu gihe ibihugu byo mu burengero bw'isi byagirije Uburusiya ko buriko bukoresha ibifungurwa nk'ikigwanisho mu rugamba burimo navyo. Ku ntwaro ya perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, Uburusiya bwararondeye gushigikirwa n'ibihugu byo muri Afrika mu gihe cy'imyaka itari mike. Ivyo vyibutse igihe icyari ubumwe bw'abasoviyet bwashigikiye imihari itari mike muri Afrika yagwanira kwikura ko intwaro za gikoloni mu rugendo Perezida w'u France Emmanuel Macron arimo muri Afrika yagirije Uburusiya ko gukoresha televiziyo zabwo nka RT mu ntumbero yo gukwiragiza propaganda yo gushigikira ingwano y'Uburusiya buriko buragira muri Ukraine. Yagirije Uburusiya ko buriko bugira imbohe amakungu mu kuzibira Ukraine kugira ntishobore gushorera hanze intete zayo. Yasabye ibihugu byo muri Afrika guha umugongo Uburusiya.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden na mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping ejo mu gitondo baganiriye kuri telefone ibibazo bitandukanye birimo ubukungu, umwuka mubi uri hagati y'ibihugu byabo ku birebana na Taiwan n'intambara y'Uburusiya muri Ukraine. Fide Niyongabo.
Ibiro vya Perezida Biden vyatangaje ko abo bategetsi bombi bavuganye kuva igihe c'isaha 2:33 yo mu gitondo mu masaha yo mu buseruko bwa Amerika. Umuvugizi wa Perezida Biden ku bibazo vyerekeye umutekano w'igihugu John Kirby yabwiye abamenyeshamakuru ku munsi wa gatatu ko Biden ashaka kubona ku buryo bwo kubandanya kuvugana na Perezida Xi buguma buhari kubera bikenewe. Yatangaje ko hari ibibazo bashobora gukorana ko n'Ubushinwa mu gihe hari ibindi ivyo bidashoboka. Uwo muvugizi John Kirby yavuze ko imishamirano kubijanye n'igice kibahari kiri mu manuko bw'Ubushinwa n'inyifato y'Ubushinwa muri ako karere byari mu byari bitegekanijwe kuganirwa ko ku munsi wa kane. Ibiganiro hagati ya Perezida Biden na Xi bibaye mu gihe umukuru w'inama nshingamateka ya Amerika Nancy Pelosi ashobora kugendera Taiwan. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Ubushinwa Zhao Lijian yagabishije ku munsi wa gatatu ko bazokwishura n'inguvu zikomeye cyane kuri urwo rugendo rwa Pelosi. Yamara Kirby avuga ko Amerika itahinduye imigambi yayo kubijanye n'ikibazo cha Taiwan kandi ko ivyo ari byo Nancy Pelosi azogaragaza.
Idenyo ngabo harakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Mu Burundi abategarugori bo mu Rumonge batunzwe n'ubucuruzi bw'amafi yo mu kiyaga cya Tanganyika babayeho bate?
Mu gihe zabuze turahangayika gose twagoma muhira nyene nta kundi nta utuja nta kuko nta kandi kazi dufise dukora.
Ntitubika amajambo macu yaronka tuyajya.
Abo ni bamwe muri abo bategarugori bo mu Rumonge. Naho umunyamerika kazi ukomoka mu Rwanda Karine Kanimba yatanze ubuhamya kuri wa gatatu muri komisiyo ishinzwe iperereza y'inteko nshingamategeko ya Amerika Congress. Abwira iyo komisiyo uburyo Leta y'u Rwanda yamwinjiriye muri telefone ikoresheje uburyo bwo gutakisha akamashu kitwa Pegasus. Izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye nimuge kure ya radio yanyu. Radijwi rya Amerika, ibiganiro byacu birakomeje. Umunyamerika kazi ukomoka mu Rwanda yatanze ubuhamya kwa gatatu muri komisiyo ishinzwe iperereza y'inteko nshingamategeko ya Amerika Congress. Karine Kanimba yabwiye abagize iyo komisiyo uburyo Leta y'u Rwanda yamwinjiriye muri telefone ikoresheje uburyo bwo gutatisha akamaju kitwa Pegasus igihe yabaga akorana amanama n'abategetsi batandukanye barimo Abamerika, abashishikariza gufunguza umubyeyi we Paul Rusesabagina ufungiye mu Rwanda. Mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana yavuganye na Karine Kanimba atangira amubaza igihe yamenyeye ko telefoni ye kimwe n'iyamubyara we zashyizwemo akamashu.
Nabimenye umwaka ushize mu kwezi kwa kabiri Amnesty International yaje kundeba bamaze gukora ama recherche ku Rwanda niyo logiciel ya Pegasus yakamashu. Bavuga yuko bakeka yuko bashobora kuba banyumviriza bansaba gufata GSM yanjye ngo bakore analyse. Narabemereye bahita basanga barabikora basanga yuko Pegasus yari iri kuri telefoni yanjye. Noneho hashize amezi abiri tumenya yuko na mon cousin Jean Paul nawe bamwumvirije nawe bamushiriyemo Pegasus. Kandi ibyo byose byatangiye nyuma yuko bashiko u Rwanda rwashimuse papa wanjye. Rero nicyo gihe twarabimenye ariko twakomeje kuvugira papa no kuvugana n'abantu ku isi yose tubasaba ngo badufashe kumutabara. Noneho twaje kumenya yuko ibyo byose bakoraga byo kutwumviriza binyurana n'amategeko kandi ari ibintu bishobora kuzana consequences.
None niba ibiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishinzwe iperereza bifite ako kamashu ndetse hari n'ibindi bigo byakaguze, abakubwiye ko kashyizwe muri telefone yawe babwiwe n'iki ijana ku ijana uko kavuye mu Rwanda?
Leta y'u Rwanda niyo yashimuse papa wanjye, niyo yamukoriye iyicarubozo, ni nayo imufunze binyuranye n'amategeko, kandi ni nayo isi yose irimo irasaba ngo bamufungure. Leta y'u Rwanda ni nayo twabonye analyse y'abantu bakoze recherche muri telefone yanjye, basanze yuko adresse email bakoresheje kugira ngo bamfekte telefone yanjye niyo nako kamasho, ni adresse email imwe yakoreshejwe kwataka abandi bantu baba journaliste, aba politicien, aba activiste, bose bari relié ku Rwanda. Rero bashoboye gukora vuga yuko ari u Rwanda, leta y'u Rwanda banshizeho iyo logiciel muri telefone yanjye.
Wabwiye abagize iyo komisiyo yishinzwe iperereza ko nta munyamerika wavuga ko atekanye niba ako kamashu gakomeje gukoreshwa, kandi nk'uko bivuga hakoreshwa amafaranga yavuye mu misoro y'abanyagihugu, abo badepute bakiriye bate ukubona ibintu?
Abo badepute batangaye yukumva ko amafaranga y'imfashanyo bohereza mu Rwanda, leta y'u Rwanda yakoresha kugira ngo bashimute abantu babavanye muri Amerika, bakanayakoresha kugira ngo bumvirize Abanyamerika, kandi byo binyuranye n'amategeko ya Amerika. Amerika yatanze imfashanyo zirenga miliyoni ijana na mirongo itandatu umwaka ushize. Kandi rero abadepute twavuganye uyu munsi babaye byabatangaje kumenya yuko ayo mafaranga bayakoresha mu kugirira nabi Abanyamerika, eko kandi bavuze yuko bashaka kongera gutekereza ayo mafaranga, kandi bamwe bavuga ko byagombye guhagarara burundu.
Mbese magingo ya waba wizera ko abategetsi ba Amerika bakumvise bakaba bagiye guharanira ko yagarurwa mu muryango we?
Yego cyane. Nk'uko mubizi, muri genocide papa yarokoye abantu barenga 1,200, kandi muri icyo gihe nago yigeze ata espoir, yakomeje kugira kumenya yuko buri munsi agomba gukora ibintu byose bishobotse kugira ngo ashobore abo bantu sibabice bakazava muri hotel bameze neza nta muntu batwaye ubuzima. Yakomeje kurisika ubuzima bwe buri munsi kugeza yuko genocide irangira. Natwe rero ntabwo tuza perdre l'espoir, tuzakomeza tumukorere, kandi tuzi neza yuko leta ya Amerika yavuze yuko papa bamufunze mu buryo butemewe, yuko agomba kurekurwa, kandi nabo bazakomeza kushira pression ku Rwanda kugeza yuko barekura papa. Ubungubu tuzi neza ko papa azataha, kandi tuzakomeza gutukore, kandi papa azataha.
Karine Kanimba, ndagushimye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane Venuste.
Kubirebana n'iyi nkuru, leta y'u Rwanda ntacyo yari yavuga ku byatangajwe na Karine Kanimba. Ijwi ry'Amerika yasabye abavugizi ba leta y'u Rwanda kugira icyo babivugaho, kugeza ubu ntacyo bari badusubiza. Turategereje icyo bazatubwira, tuzakibagezaho. Tukiri mu Rwanda, ikigo cyo mu Bwongereza AstraZeneca gisanzwe gikora imiti n'inkingo cyatangije ubufatanye n'u Rwanda bugamije guteza imbere ubuvuzi bw'indwara y'umuvuduko w'amaraso. U Rwanda ruvuga ko nibura 15.9% by'abaturage bafite ikibazo cy'umuvuduko ukabije w'amaraso. Ni inkuru ya mugenzi wacu uri Kigali mu Rwanda, Asumutakaboye.
Uyu muhango wabaye kuri wa kabiri wabereye mu bitaro by'akarere ka Nyarugenge, wahujwe n'igikorwa cyo gupima abaturage indwara ya diyabete n'umuvuduko w'amaraso. Madamu Ashling Marvan, umuyobozi wungirije wa AstraZeneca, yavuze ko iyi gahunda izamara imyaka ibiri. AstraZeneca iri muri bimwe mu bigo byakoze urukingo rwa virusi ya corona, rubikwiza hirya no hino ku isi, ndetse n'u Rwanda rwakiriye izi nkingo. Marvani avuga ko iyi gahunda izafasha Leta y'u Rwanda gukora ubukangurambaga igira ku baturage bo hasi bagasobanurirwa ububi bw'iyi ndwara. Ubufatanye bwa AstraZeneca na Leta y'u Rwanda buzanagendana no guhugura abaganga ndetse n'abajyanama b'ubuzima. Uyu muyobozi wungirije wa AstraZeneca yumvikanishije ko iyi gahunda izafasha abajyanama b'ubuzima kwegera abaturage babafasha kumenya iby'iyi ndwara ndetse no kubapima. Ikigo AstraZeneca gitangaza ko kizatanga imiti ku giciro gito cyakorohera umuturage. Nta mubare w'amafaranga azagenda muri iki gikorwa watangajwe. Muganga Ruberi Tuyishime, umuyobozi ushinzwe ishami rishinzwe gukumira no kurwanya indwara mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, yasobanuye umwihariko w'ubufatanye.
Iyi gahunda rero cyangwa si program AstraZeneca igiye gushyigikira harimo ibintu bigera kuri bitatu by'ingenzi. Cya mbere ni ugukora ku bukangurambaga, nk'uko mubizi izi ndwara hari igihe umuntu ashobora kuyigira tarabizi. Icya kabiri hari ukwegereza serivisi Abanyarwanda, aho iyi gahunda yagiye ishyirwa mu bigo nderabuzima, aho abarwayi bafite indwara zitandura bashobora gusanga izo serivisi, ndetse ubu tukaba turimo turagera no ku rwego rw'abajyanama b'ubuzima.
Muganga Robert Tuyishime yagaragaje ko iyi gahunda izagera ku bajyanama b'ubuzima begereye abaturage bo mu turere dutatu tuzatangirirwaho, aritwo twa Gakenke, Nyarugenge na Gatsibo. Bakazajya basobanurira abaturage iby'iyi ndwara y'umuvuduko w'amaraso ndetse bagahabwa n'ibikoresho by'ibanze bizajya bibafasha mu gupima abaturage. Bamwe mu bapimwe bagaragaje ko iby'iyi ndwara batari babizi.
Kino gikorwa ubu kigiye gutangira ubu ngubu twe muri kano karere ka Nyarugenge hano, nk'uko tugiye kwigishwa batwereka ibipimo, batwereka ibyo ibikoresho byose babiduhe banaduhugure. Iyi ntabwo twari tubizi, natwe rero baduhereyeho badupima, nanjye nihereyeho bambwiye bati umuvuduko w'amaraso nawo ariko diyabete irenda kuza, ugomba kureka inzoga ukanywa amazi menshi ugakora na siporo.
Ntabwo twebwe twabikoraga ngo tujye kuba twabapima.
Iyo wagupinye ukamenya aho uherereye biba ari byiza, urimbikirana byadufasha natwe kuko baba batwegereye.
Minisiteri y'ubuzima ivuga ko nibura 16% by'abaturage b'u Rwanda aribo bafite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso, mu gihe abasaga 46% muri bo babana nayo batazi iby'iyi ndwara. Abashinzwe ubuzima mu Rwanda bagaragaza ko gutangirira mu midugudu bizagabanya bajyaga bicwa n'iyi ndwara batarayimenya. Imibare itangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS igaragaza ko 33% by'abatuye isi yose aribo bafite ikibazo cy'umuvuduko ukabije w'amaraso. OMS ikavuga ko icyo kibazo gikomeje kwiyongera mu bihugu bifite ubukungu buri hasi n'ubuciriritse, aho usanga hejuru ya 65% by'abakuze bari hagati y'imyaka 63 na 69 aribo bibasiwe kurusha abandi ku isi. Kugeza ubu uyu mushinga uzatangira mu turere dutatu, Nyarugenge, Gakenke na Gatsibo, ukazagera ku mavuriro 60. U Rwanda rubaye igihugu cya 8 gitangirijwemo iyi gahunda, nyuma y'igihugu cya Kenya, Ethiopia, Uganda, Tanzania, Ghana, Cote d'Ivoire na Senegal. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tuva mu Rwanda tujya mu Burundi. Abategarugori bo mu Rumonge batunzwe n'ubucuruzi bw'amafi yo mu kiyaga cya Tanganyika babayeho bate? Murabyumva muri iyi nkuru Ijwi rya Amerika yabateguriye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi. Thierry Vandayishimiye arayitugezaho.
Iyo nze ngaha kuruzi ndarangura nkiza ndagarambisi mu gihe ndandaza hanyende zigahera.
Abo ni bamwe mu bakenyezi bo mu gisagara cha Rumonge bakora urudandaza rw'amafi kumwe hawe ikiyaga cha Tanganyika mu Rumonge. Ako kazi bakora akaba ariko kabatungiye imiryango.
Twebwe ariko bararoba turiyungunganya tukarondera uko nyene kugira ngo turabe ko turonka ibyo dufungurira abana.
Twebwe imboga zabonetse turaronka amafaranga tukiyungunganya tukaronka icyo tugaburira abana, zitabonetse naho usanga abana badupfira ko n'inzara.
abo bakenyezi bakora ugo rudandaza bavuga ko mu kudandaza bagerageza gukura kwa amafaranga bafungura bakongera abakaronka n'inyungu igereranye
ku muzo twashobora kuronka amayadu twashobora gutungisha imitango yacu twakoronka amayadu tusomeshiriza abana bacu bakaba tugakomora imboga tukaronka natugura ubufu twashobora kuronka 5000 dushobora gufungura
ariko rero barafite ingorane muri ugo rudandaza bakora ingorane nyamukuru bagira nuko iyo babuze imboga canke mu karuhuko kabarobyi atamitahe baronka kugira bakore urundi rudandaza
mugihe bafunze turahangayika gose turateseka n'abana bakagwa udupfira ko ninza mugihe zabuze turahangayika gose twagoma muhira nyene nta kundi nta utuja nta kuko nta kandi kazi dufise dukora
ntitubika amajambo macu yaronka tuyajya
abo bakenyezi bagasaba amashirahamwe yitahe neza y'abakenyezi kubafata mu mugongo kugira baduze umutahe bashobore gutunga imiryango yabo ateco binona kuri ibyo bisabo icegera cy'urongoye ishirahamwe ry'abakenyezi mu ntara ya Rumonge Afrabu Ruwize Nizigiyimana amenyesha kwico kibazo muri Afrabu bakizi mwishirahamwe bariko baregera abagira neza kugira abagira ico babafashije ariko abo bakenyezi bagasabwa gukorera mu makoperative kugira ngo ifashanyo ibonetse bayironswe bari hamwe
ibyo byabo turabyakira natwe tukabikanga kubafasha amashirahamwe mbere nka Afrabu ibibazo nk'ibyo birakunda kubitsa mu ntoki ya Afrabu niyicaye turiko turasaba nabo baje mu mashirahamwe bisanzwe unye gukora urumwe biragoye biraguhanganye ne kubera aka gatahe nyene kagoye no kuronka ariko ngo tubiri kuvurana ubupfu turiko turaraba rero tubahanura kugira ngo bashinge amashirahamwe cyane bagira amakoperative
ugo rudandaza rero rukaba arigo rutunze abo bakenyezi nk'uko bagenzi bacu babyiboneye kuri uwo mweha wo ku kiyaga Tanganyika ku gice cyo mu Rumonge abo bakenyezi baba bariko badandaza amafi akiva mu mazi mu gihe naho bataronse abayagura uwo mwanya baca bayanikira bakazoyadandaza yumye
arakoze Thierry Vendashimiye kuri iyi nkuru ijwi rya Amerika yateguye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi
Ijira hirya ariko mata. Niki winyegera ariko. Abanyabugo ngire ntabwo njya mbizera. Muri abanyamitwe.
Ngo jewe duwe bugo.
Eh yego rata. Urumunya rusangi kazi kuko ni bagenda biryozora nka sabo.
Ari kabira simuhumuruka mana.
Shofe, wenda bona shaka uri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Niye kwetu ni bugo.
Ndiye bugo.
Wiki. Nuko mbwa ko buri wese muri twebwe yagiye yibesha kundi. Yapa pa 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 pa. Combo taxi aji.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Combo taxi mwitegurirwa kandi mukayizwaho na
La Benevolence Agrala.
Turacyari mu Burundi. Muri iki cyumweru leta y'u Burundi yahakanye amakuru avuga ko abasirikare b'igihugu bari mu burasirazuba bwa Kongo kurwanya imitwe y'inyeshyamba z'Abarundi. Zahafiti birindiro eroje birikaneza mu nkuru irambuye
kuri wa kabiri umushikiranganje wo kwivuna abansi no kwitahaba hoza ku rugamba mu Burundi yashikije z'ubushikiranganje arongoye bwaranguye hagati y'ukwezi kwa kane no kwa gatandatu uyu mwaka Alain Bert Mutabazi yishimiye kubona igisirikare cy'u Burundi cyaterereye mu bikorwa byo kubungabunga ibidukikije uko bikingira gukomeza umubano mwiza n'abanyagihugu bukije rwo gukingira ku butaka bw'u Burundi no gukingira imbibe z'igihugu hatibagiwe ibikorwa byo kugarukana amahoro n'umutekano mu bihugu bya Somalia na South Africa iruhande yo guha imfashanyo z'imiti n'ibifungurwa abanyagihugu ba Kenya kurusha abandi muri ibyo bihugu Ayeje kwerekana ibyushikanganje bwiba bwaranguye mu mezi atatu aheze Mutabazi atwara ubushikanganje bwo kwivuna abansi yishuye ku bibazo by'amenyesha makuru icaje bwa mbere ni cyerekeye abasirikare b'Abarundi bavugwa ko bari ku butaka bwa Kongo kuva mu mpera z'umwaka uheze baroye kurwanya imirwi y'inyeshamba y'Abarundi mu ntara ya Kivu y'umanuko mu butaka bwa Kongo iyo mirwi yayibuze mugabo yemeza ko atangabo z'igihugu zarungitswe kuyirwanya
nuko atabasirikare b'igihugu cy'u Burundi bari mu gihugu cya Kongo kuko abasirikare b'u Burundi mu kuja mu bindi bihugu bagenda hisunzwe amasezerano abashobora kuba bitiranya ibi na biriya bafise impamvu yabo icyo tuzi gusa nuko muri kariya karere hasanzwe hariyo imigwi iterabwoba ya rede tabara na FNL yazabavemo
ariko bamwe mu bavyeyi babuza abana nk'uyu yaganiye n'ijwi rya Amerika bemeza ko ababo baguye muri Congo bari mu bikorwa byo gukurikirana abarwanyi ba Retabara muhari w'abarwanyi ufatwa na Leta ya Burundi nk'uko riterabwoba. Uwo mutama twashimye guhindura amajwi yiwe kubera umutekano wiwe.
Nakamara amara ahubwo abantu bamwe uwo muhungu wanjye yaracyatura n'abandi ariko numvise ngo bamutwara ngo bagiye mu nama imbere yabo hahita iminsi ibiri itatu ine numva agakuru ati ngo barajaje muri Congo hari abantu bariko baraja mu kana muri Congo baza kurwana ngo baze guhiga ngo muri iyo gitabara rero hagize ko cyahize ingazi itatu umwana wanjye yaje ari ndende agikomera ashobora murashimira nyuma y'iminsi ibiri yarapfuye namwihangishije jenye camhabwa n'agasura ku kiziya kizagenerwa ko sinsiganda urumva nakamara amata kabisa.
Reka n'uyu musirikare yatashimye ko umwidondoro w'umenyekana yavuganye n'ijwi rya Amerika ari mu karuhuko yemeje ko yahora mu misozi miremire ihanamiye Uvira muri Kivu y'amajepfo kurwanya Rwetabara.
Basanze bazanye n'amashitingi ahubwo batujabukanamo abazi koga baruga batazi koga nabo bakabajabura n'amashitingi cyane n'abamarimayi nyine baratudogana babaye ubwa mbere nanjye buzi mu gihugu cya Congo hano nakunda gukorera gusa ni mu kibira no mu micungararo ya rukuko aho oye narakoreye cyane ntabwo je nari bwigere njya bukuruza ngende muri Congo ni misozi gusa imisozi ni myinshi bakongomani bamwe bamwe barahabutse baragira ubwoba bariruka bamaze gutobana n'amashagoshi baragize ubwoba bari bare umuka bamwe bamwe bajya gusebya indaro
ibishyirizwa n'uyu mugabo yemeza ko yabuze umwana hamwe n'uyu musirikare bishimangirwa na Bernard Kadogotondo umukuru w'amashyirahamwe yigenga mu kiyaga cya Rusizi anuganuga ko hoba hakozwe amasezerano rwihishwa hagati y'ibisirikare za Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC na FDNB y'u Burundi. Uko niko yabyiganije ijwi rya Amerika mu biganiro cihari
Congo. Sisi tunavyowaza kuna kuwa mkataba kati ya majeshi ya
Burundi tugatumvira ko ari amasezerano hagati y'ibisirikare cy'u Burundi n'icya Congo kuko iyo binjiye ntibashaka ko aya makuru ashyirwa habona. Nico gituma iyo bavuga bahakana ko atagisoda cy'u Burundi kiri muri Congo ariko uvuye kwibarabara nimero ya gatanu rya Congo riva Bukavu kugera Uvira ujyanye rino barabara aho icaho ukerekeza mu misozi usanga hari urugambagi rw'abarundi n'abanyarwanda imirwi itandukanye za mayimayi nibo bica bagakiza muri ako gace igisirikare cy'igihugu kigabibarabara gusa ariko inaongoza y'amagurupema ya Kigoma na Bijombo n'ahandi hose hiyo mu mitumba mu duce twiziziwe n'abagizi ba nabi na mayimayi na FNL hamwe rero n'abasirikare b'abarundi kuko nabo barahuze ibintu byabo n'ukuri ubundi ntibwo hakana kuko abantu babonetse ku murango riva rinjira byaranatangaje abanyagihugu cyane ariko abantu bamaze gupfuka umunwa n'ukuri nta kinyoma kirimo na gato.
Naho Burundi buhakana ko atangabo zabwo ziri ku butaka bw'umubanyi wabwo wo mu burengero bwemeza ko imyiteguro igeze kure kugira zoje mu nteko za EAC ziherutse kwemezwa n'abakuru b'ibihugu by'akarere i Nairobi muri Kenya.
Imyiteguro y'abasirikare bazoja gufasha mu gihugu cya Congo mu rwego rw'akarere ibice bishika 90% baramaze kwitegura.
Atarinze kugaruka ku biharo by'abasirikare b'Abarundi bishwe hamwe n'abakomeretse cyangwa abagizwe inyagano mu gitero cy'intagondwa za Al-Shabab mu kwezi kwa gatanu guheze cyakozwe kuri kimwe mu birindiro by'Abarundi bikomeye muri Somalia. Umushikiranganji Mutabazi aje kwivuna abansi yavuze ko ibintu byasubiye mu buryo. Eroje wurikana neza ijwi rya Amerika.
Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104.3. Mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Turi no kuri internet kuri www.radioyacu.com no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11:30 no kuwa kane saa 12:30 ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio Yacu VOA. Turabaranditse. Nshuti mwarimo duteze amatwi ibiganiro byacu byo kuri iyi saha birahumuje. Nimuze gucikwa n'ibiza gukurikira. Tubashimire rero ko mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro. Byari bihagarariwe na Etienne Karekezi, Dieudonne Cyubahiro ni washyize hamwe amajwi. Naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankunzi. Tubasezeye tubifuriza mwese kugubwa neza, turabifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose.
tawara tawara banu bawe tawara rengera 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 banu bawe rengera.